Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamia nilai Washington DC mukirundi mukirwanda murundi mutundi la kumirongo migufi ya shortwave kumetero 19 na kumetero mirongi azibiri. Murwanda turi kuri FM jana kaneli michi bitatu i Radio Hijwi ya Amerika. Ikaze makuru ya chuyo mwaka kanya murikumu na Frederick Hundikije. Museruko bwa Kongo ingwano ikaze hagati ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba M23 yatumye abanyagihugu bo muri groupement ya Matanda hafi ya Masisi bahunga.
Deja kwa isantre ya Mushaki bamaze kuyifata abarebere ba M23 uzi kuri muhanda wa Masisi ni wo muhanda ubu ngubwo abantu bakoreshaga kuyongoza n'ibiryo muri Goma kuko muhanda wari turufunzwe none nabo barawufashe intambara ikorekera ikaruba ikorekera urushoga ikorekera rubaya.
Uyo ni Madame Angelique Nira Safari arongoye ishirahamwe ry'abafasoni bashoramari bakora mu mabuye agaciro muri territoire ya Masisi. Mwaka uraheze umunsi ku wundi Urusiya butanguye ibitero muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden yatangaje ko yagenye umushyirantahe yitwa Ajay Banga mu kibanza cy'umukuru w'ibanki isi yose. Hasigaye iminsi ibiri gusa ngo isiganwa ry'amakinga mu Rwanda Tour du Rwanda risozerwe uyu munsi. Umubirigi William Junior Le Cerf niwe ari ku isonga agifise umupira umuhondo. Aya makuru yose hamwe nayo twateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya hino ku isi. Umwaka urarangiye umunsi ku wundi Urusiya butanga ibitero muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diana Ninazwa.
Mu itangazo yacishije ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe vyanke bikunde kizotahukana intsinzi mu ntambara kirimo n'Uburusiya. Yagize ati "Twaracumukuye ariko ntitwateshwa ngo dute uno mwaka tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo dutahukane intsinzi." Ukraine yarabaye intangarugero ku isi. Ukraine yatumye isi ifatana mu nda. Abategetsi b'umurwi G7 uhurikiyemo ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi barahava bahura uno munsi bifashishije ubuhinga bwa none kugira ngo batangaze ibihano bishasha bafatiye Uburusiya n'abashigikiye ico gihugu. Ibiro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyatangaje ko mu bihano Amerika itegekanya kugufata ku giti cayo birimo ibiza kuba vyega abantu 200 abo bakaba barimo abantu kugatwe kabo n'amashirahamwe yo mu Burusiya no mu bindi bihugu byo ku mugabane wa Buraya na Aziya. Hambavu y'ivyo bihano, presidensi ya Amerika yatangaje kandi ko igiye gufashisha Ukraine izindi miliyari 2 z'amadolari ya Amerika. Hagataho Ubushinwa uno munsi bwasavye ko haba ibiganiro vy'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine bwumvikanisha ko intambara ibwirizwa guhagarara bidatevye. Mu ngingo 12 Ubushinwa bwasohoye kuri no sabukuru y'umwaka umwe w'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ico gihugu cyasavye kandi amakungu ko yohagarika bidatevye ibihano yafatiye Uburusiya. Aha mukamenya ko kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, Ubushinwa butigeze bududurira Kongo bwerekane aho buhagaze. Ntibwigeze kandi bunebagura na gato ingendo y'Uburusiya yo gutera Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine kwije umwaka uno munsi mu gihe Uburusiya bumaze kwigarurira hafi igice cya gatanu cya Ukraine.
Tu kivuga kandi kuri Ukraine na mashigamateka y'icyo gihugu yafatiye ibihano amashirahamwe y'Uburusiya. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamiline.
Kuba depite 450, 325 batoye bemeza ibihano bishya bizamara imyaka 50. Mbere y'itora, Minisitiri w'Ubukungu, umutegarugori Julius Viridenko, yababwiye ko bizashegesha banki 100 n'ibigo by'imari 2000 mu Burusiya, birimo banki nkuru, banki z'ubucuruzi zose, ibigega by'ishoramari n'ibigo by'ubwishingizi. Muri make, ibigo by'imari byo mu Burusiya byose ntibishobora guhanahana umutungo n'ibyo muri Ukraine. Bibujijwe gushorayo imari no kuhagira icyicaro. Nibyo muri Ukraine nabyo ntibyemerewe gukorana n'ibyo mu Burusiya no gushorayo imari. Subwa mbere Ukraine ifatiye ibihano u Burusiya kuva buyiteye. yigeze kubishyira ku bategetsi n'abanyemari bo mu Burusiya, yashinze kandi itegeko ribuza Abarusiya n'abantu bose bafitanye isano n'u Burusiya gutunga ubutaka muri Ukraine.
Muri Afrika y'Epfo, Eskom ni ikigo cya leta gishinzwe umuyagankuba cirukanye umuyobozi mukuru wacu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamerinde.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Eskom ivuga ko yashinze umuyobozi w'ishami ryayo ry'imari Karib Kasim guhita atangira uyu munsi kuyobora sosiyete kugira igihe izafatira ibindi byemezo. Kasim asimbuye André de Rute uzize ko yatangaje mu bitangazamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru ku ishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryamunzwe na ruswa. Mu magambo ye, de Rute yavuze ko muri Eskom harimo ruswa ishamikiye kuri ANC, bigatuma guverinoma itagira ubushake bwo kuyica no gushaka umuti w'ikibazo cy'amashanyarazi cyabaye ndanze muri Afurika y'Epfo. Yemeza ko Eskom ihomba buri kwezi akayabo k'amadolari miliyoni 50 kubera ruswa, ariko ntatanga ibimenyetso. Umunyamabanga mukuru wa ANC Fikile Mbalula yateye utwatsi ibirego bya de Rute, avuga ahubwo ko ari we wananiwe akazi bituma amashanyarazi abura mu gihugu. Eskom ifite imyenda y'amarond amafaranga ya Afurika y'Epfo miliyari 426, ni ukuvuga nk'amadolari y'Abanyamerika miliyari 23 na miliyoni 240. Ejo bundi kuwa gatatu, minisitiri w'imari wa Afurika y'Epfo Enoch Godongwana yatangaje ko leta yagennye mu ngengo y'imari yayo yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 kwishyurira Eskom byibura kimwe cya kabiri cy'iyo myenda yayo.
Urakoze Toma. Uyu munsi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yagennye umushinjacyaha yitwa Ajay Banga mu kibanza cy'umukuru w'ibanki isi yose. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamilinde.
Ajay Banga ni umunyamerika ukomoka mu Buhinde. Mu itangazo yashyize ahagaragara, perezida Biden avuga ko amaze imyaka irenga 30 ayobora ibigo byatanze imirimo bishora n'imari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Muri iki gihe Ajay Banga ni umuyobozi wungirije w'ikigo cy'ishoramari cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa General Atlantic. Mu bindi byinshi yakoze harimo ko yigeze kuba umuyobozi mukuru na president wa Mastercard, sosiyete nayo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya kabiri ku isi yose mu birebana no gukoresha amakarita y'amafaranga. Inama y'ubuyobozi ya banki y'isi yose niramuka yemeje Ajay Banga, azasimbura uwo perezida Trump yari yarashyizeho witwa David Malpass, watangaje ko azasezera ku mirimo ye mu kwezi kwa gatandatu gutaha, nyamara manda ye y'imyaka 5 yagombaga kuzarangira mu kwa kane 2024. Mu nama ba minisitiri b'imari b'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 barimo mu Buhinde, bamwe muri bo bahise bashyigikira Ajay Banga. Twavuga nk'u Bufaransa n'u Budage. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko ari ikimenyetso gikomeye cy'uko kandidatire ya Banga ishobora kuzatambuka nta nkomyi na gato.
Turashimiye bagenzi bacu badushikije ayo makuru. Muri ko murabandanya kumviriza Radio Nk'ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muje no kuri wewe akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukurikire aya makuru yose. Mu kanya turaje amakuru avugwa mu karere ka Afurika y'Ibiyaga Binini. Mu buseruko bwa Kongo, ingwano yadutse mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi wa gatanu muri groupe ya Matanda hagati ingabo za FARDC n'abarwanyi ba M23 yatumye abanyagihugu benshi bahunga ingo zabo. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrana bakomera yakurikiranye inkuru.
Aka gace kamushaki kazwi kuba gakungahaye mu bworozi n'ubuhinzi kurusha utundi duce two muri teritwari ya Masisi. Mushaki iri muri groupe ya Mufuni Matanda muri sheferi ya Bahunde mu teritwari ya Masisi, ni mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Goma. Abarwanyi b'umutwe wa 23 bafashe agana saa 11 za mu gitondo mu mirwano ikomeye yari imaze iminsi ibiri habera. Ahangaha FARDC yari imaze hafi ibyumweru bibiri ihanganye n'ibitero by'ayo 23 ari kugerageza kubisubizayo, nubwo kuri uyu munsi bitabashije kubahira. ifatwa rya Mushaki ryemejwe na Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu butumwa bwanditse yahaye itangazamakuru ryo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ahagana mu gicamunsi cya none dore ko yari yirinze kugira icyo atangaza uyu yahamagariye abaturage gukomeza kugirira icyizere ingabo z'igihugu mu ntambara zihanganye mu 2023 yongeyeho ko FARDC ticaye ahubwo ko ifite umugambi wo guhashya imitwe yose yitwaje intwaro binyuranije n'amategeko ibyifatwa ry'agace ka Mushaki byemejwe kandi n'uyu muturage twavuganye ari mu buhungiro ahitwa Karuba agace karimo birometero umunani uvuye Mushaki aho imirwano irimo kubera ubu
kuri muri Mushaki kuri ubu M23 twabwa ko ari mu muce mu nkengero z'iyo centre kuko mu centre ho deja nta abantu barimo
uyemeza ko abaturage benshi bahungiye mu duce dutandukanye two muri groupe ya Matanda
hari mu gitondo ngo twumvise rusaku rw'imbunda ziremereye n'amasasu mato tubonye rero abantu bari kwiruka bari kunyura ngo bari kugenda bidutera ubwoba bitewe n'urusaku rw'izo mbunda natwe tuba tuvuye mu santere ya Karubo gatoya tujya mu misozi iteganye na Karuba harimo za Muremure za Rwobe niho abaturage bari bagiye guhungira mu masaha yashize
Ifatwa rya Mushaki ryahungabanije batari bake mu basanzwe bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi mu teritwari ya Masisi. Madame Angelique Nyirasafari akuriye ishyirahamwe ry'abagore b'abashoramari bakora mu mabuye y'agaciro mu teritwari ya Masisi. Ahangayikishijwe no kubona 2023 ifata Mushaki mu gihe hari umubare mwinshi w'ingabo za Kongo FARDC.
Umutekano umeze nabi, intambara imeze nabi, deja kwa isantre ya Mushaki bamaze kuyifata abarebere ba M23 uzyukura muhanda wa Masisi niwo muhanda ubungu bwa ntukoreshaga kunyanguza n'ibiryo muri Goma kuko muhanda warucurufunzwe none nabo barawufashe intambara ikorekara ikorekera Karuba ikorekera Rushoga ikorekera Rubaya kuva abantu bahunga mu nkambi ya Burengo naho nta assistance afashwe nabi cyane abantu baragumye guhunga kugeza ryari
uyu hari ubutumwa kandi yageneye ubutegetsi n'igisirikare
ku buyobozi mbere kubasaba ikintu cyacyo cyose kwanza ndamaza nababwira yuko ibyo badukoreye tutabyishimiye dufite abayobozi bona journalista benshi tutatoye abantu batoye n'imboda hejuru muri 2018 naho abantu batoye amatora nabi cyane ubuke bwinje bwarimo intambara n'uyu munsi naho intambara hari ariko seni muri goma ngwije kubarura abaturage ibi byose ni uburyo bwo kumya kutubesha ngo demokarasi yo kutubesha kandi bakore inyungu zabo batagukorera abaturage abategetsi bacu kwanza ndabakundanye intambara turimo no bari kutuyidushoramo kubera ubutegetsi bubi ico bitwa mu Faransa muveze gouvernance bihangane kabisa n'ubwo se bari kuduturahisa meba kuko bashoboye baduhe amahoro
ubu muhanda uva go mujya Masisi ntabwo urimo gukoreshwa kimwe n'umuhanda uva musha kujya Rubaya agace kazwe kuba gafite amabuye y'agaciro kurusha handi hose mu ntara ya Kivu ya Ruguru ibi bikaba byatuye ubwoba batuye mu mujyi wa Goma Habimana Erike ni umusore ukora ubucuruzi butandukanye buva Goma bwerekeza Masisi
dufite cyane cyane nuko umutekano ugiye kuba mukenye cyane cyane mu nayiranzira narindi Masisi yatukaga ibiryo byinshi n'umutekano uraba mukenye iriya ntabwo turongera kubona ibiryo hano muri Goma en plus kubona barabafashe akarere ka Mushaki dufite ubwoba ko birindi bakaza za sake bakabona kuzana hano Goma ubuyobozi icyo twabusaba ni kugira ngo FARDC ikomeze imbaraga zayo irebe ko yasha umwanzi M23 bamusubiza inyuma
amakuru dukura mu mujyi muto wa Sake wegeranye na Mushaki yemeza ko ibikorwa bikomeje nk'ibisanzwe ariko abatuye hafi ya Karuba bo barimo guhunga berekeza Ngungu uretse kuba umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru yageze icyo yemeza binyujije mu butumwa bugufi yasubizaga abanyamakuru nta muyobozi ku rwego rw'intara wagize icyo abivugaho ubwo twagerageje kuvugana na M23 ntibyadukundiye Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
urakoze Jimmy tukivuga kandi kuri Kongo uyu mwaka w'2023 hatekanijwe amatora ku rwego rw'igihugu yamara ikibazo cy'umutekano muke n'ingwano bihanze intara ya Kivu ya Ruguru mirateye umutima uhagaze abanyagihugu batuye nivyo umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Alias Sankadarius atugeza ko
Komisiyo y'amatora ikomeje kwandika abaturage ce umwe tw'intara ya Kivu ya ruguru, ariko abiyandikisha baravuga ko ikomeje guhura n'ibibazo bitandukanye harimo ubunebwe bwoko bw'amakarita ari gutangwa n'ikibazo gikomeye cy'impunzi zidafite icyizere ko ziri bugere matora y'uyu mwaka ngo kwiyandikisha kuri umare iminsi 30 gusa. Johnson Ishara uyobora umuryango utagengwa na leta LGD Leadership pour la bonne gouvernance et le développement yahoze ari ministre w'intebe Matata Ponyo avuga ko kwandika abaturage muri iki gihe ari ibintu guverinoma ishaka kwitwaza kugira ngo hataba amatora mu duce tumwe tw'intara nk'uko byabaye mu matora y'2018.
Seni ayo yenyewe yani wapinzani hawako tena na nyafu gisi constitution inasema kuna presha kwa wazi.
Abari muri komisiyo y'amatora bose bashyigikira perezida Tshisekedi bitandukanye nuko amategeko abisaba. Ubundi hagomba kubamo societe civile n'abandi b'amashyirahamwe atamushyigikira, ariko muri iyi minsi nta n'umwe muri iyo komisiyo ashobora kubwira undi inama. Ibyo bikaba bituma yuko dushidikanya
leo haina tena ile wapinzani e pourtant e wale wapinzani ndio wanasukumaka wenzao ili waheshimu siku kwa siku mambo ambao wanapaswa fanya.
Amashyirahamwe ashyigikira perezida wa Repubulika yo afite icyizere kinini asanga kwiyandikisha ari uburyo bwo kuvana umwijima mu bibazo bitandukanye by'amatora abanyekongo bari bafite. Stéphane Mashukano ayobora UNC Union pour la Nation Congolaise ya bwana Vital Kamerhe.
Uchaguzi utafanyika kwa hii mwaka. Yule ambaye anawaza
amatora ari bukorwe kuri uyu mwaka abakomeza gushidikanya barindire bazibonera n'amaso
kwamba anarishike kuwa shiriki kwa sababu uchaguzi utafanyika tu.
Abakomoka mu duce twa Rucuro, Masisi, Noirya no hino mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri bumva kuvuga ko ikibazo cy'amatora muri iki gihe bitihutirwa kuko hari ibindi bikenewe.
Numva yuko arolma ntabwo ari igihe, nta mwanya tubifitiye wo kubitekereza. Tumutekereza ku mahoro y'igihugu cyacu, ku mahoro y'amavilaje yacu. Abantu bari Sake barahunze, abantu bari Karungu barahunze, abantu bari Minova barahunze, abantu bari Goma bari mu nkambi Kanyarucinya n'Imugunga, nta bari kunyagirwa, nta byo bafite, bari gufana korera. Iyo arolma niyi ese urarora nde kuya utugere kuki ndumva cyane tuba gukunda dabo peuple yacu, tumukunda abaturage bacu. President Tshisekedi ndikunde kunyavuze abaturage dabo, none abaturage dabo ni yarorumu umutege dabo ni kubiwe n'umutekano. Yaje mu murima we akagaruka, yaje mu soko akagaruka, akarya akanetera kwa bana bakiga.
Lucha Lutte pour le changement imwe mu mashyirahamwe arwanira impinduka irasaba kubwayo ko bitewe n'uko guverinoma ya perezida Tshisekedi itabashije gukemura ikibazo cy'umutekano hakenewe izindi ngamba. Espoir Ngarukiye ni umuvugizi wayo.
Uchaguzi hii mwaka haiko haiko zawadi ambayo rais ataweza kupatia wakongomani.
Amatora na bari impano perezida atanga ku banyekongo ni uburenganzira. Nibabona ko bidashoboka kuduha amatora uyu mwaka bashyireho guverinoma y'inzubacyuho iyoborwa n'undi uzakoresha ayo matora, kandi amatora dushaka abe ayukuri.
Mtu ambaye ataweza kuorganize uchaguzi. Na hiyo uchaguzi ambao tuko nao besoin ni election yenye iko transparent.
Komisiyo ya matora seni yatangiye kwandika abaturage kuva kwa 4/16 z'uku kwezi mu burasirazuba bw'igihugu. Nyamara ikibazo cy'impunzi kitarabona igisubizo n'imirwano ihoraho hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 bimwe mu bitera urujijo no gushidikanya ku matora aganijwe mu kwezi kwa 12. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi uburovyi bukorerwa mu kiyaga ca Tanganyika bugiye guhagarikwa mu kiringo c'amezi atatu mu ntumbero yo kuraba uko amafi n'indagara byosubira kugwira mu ico kiyaga nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'ubworozi uburovyi. Iyo ngingo yo guhagarika uburovyi ihuriweko n'ibihugu bine bikora kuri Tanganyika. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika, Thierry Ndayishimiye.
Iyo ngingo yo guhagarika uburobyi ihuriweko n'ibihugu bine: Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburobyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvie Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023.
Tout ce qu'on veut c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche.
Ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga cy'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbo w'uburobyi. Yamara abarobyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva akamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira akamaro abarobyi gusa, ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi.
C'est ça mon appel vibrant à tous les acteurs de la filière pêche.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha n'amafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'ijuja Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga cya Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba.
Ubuzima bwacu twe gusha bushobora guhagarara, nta kandi kazi dufise dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Niho turondika y'abana, niho dukora raso iwayo kugira ngo umuryango ubeho.
Nakura kugera ubu nakuze mbona ataruzi gugagwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika ni rwo rugitunze twe kuko tubona hamwe bugayo mezi atatu bazaba bicaye umukanda mu nda abana no guhera n'inzara ni rwo kazi dukore hanyuma Tanganyika bagugare.
Ku bijyanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho, basaba ko bobanza kuganirizwa n'abajejwe igisata cy'uburobyi bagashikiriza ibibazo byabo.
Icyumviro tubona nuko iyo ngingo kuva kugura mu kwezi kwa gatanu nuko babane kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubishyura bakadukoresha inama natwe tukabishyura igabanya gihugu nitwe tugizereye.
Ayo mato niyo ya menekaro bari ku musozi mwarateguye ko murubasubiriza murubaha yandi mato igihe basubiye mu mazi murarabe neza ntiyave inzara mu gihugu iriyo
neza. Barovye barazi iminsi y'imboga zivukira ko zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kundi mu kumunani none wabona bugaye umunsi iminsi y'induze y'imboga ese none ko dukoresha mato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashyira iruhande ya Tanganyika tuzoyashyira hehe.
Ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushirwa mu ngiro leta ifatanyije n'ubuyobozi bw'uburobyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi atatu bataroba nabo babashe kubaho.
Rero ku barobyi bangana n'ibihumbi 25-30 none abarobyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo none twege natwe tuzotahira he muri ayo mezi atatu kariho hantu twari dusoroma muri uruzi yego nta mwimbi uriho. Rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarovyi
ahubwo buduha amafaranga bagafasa urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasa ikizobafasa mu ayo mezi atatu nabo kwasaba yuko mu gihe bagoye rwatwugarire nariko ntibaraba ikintu cyo tubesaho n'umuryango isiyo tugasohokorwa nuko kugera kugara ibifasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo nako tubone icyo tuzofasa dutungisha wa muryango.
Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika. Mu rwego rwo kwitegura aratera kamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahuri n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorege umuti. Gufunga ikiyaga cya Tanganyika byari bisanzwe ari ndimwe gusa nk'uko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga. Akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo cy'amezi atatu. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika ashyiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukoregwamo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane mwaka w'2022 na kabiri yemejwe mu nama ya cenda y'abashikiranganje b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 i Kigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Sentare muri komine Kiundo mu ntara ya Kigoma huri muri Tanzania yaciye urubanza abatanzania batandatu rwo gufungwa imyaka 15 bagiriwe n'icaha cyo kwica abarundi babiri bo mu kambi ya Nduta mu ndwi iheze. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'Ijwi ry'Amerika, James Jovin.
Kuitariki chumi na zitanu uzo moro kukwezi kwa kabili turimu abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania bariciwe inyuma y'inkambi bagirizwa kukubagura no gufata ku nguvu abakenyezi baba Tanzania aribo baturanye babo aho barimira nyuma gato y'inkambi ya Nduta muri icyo cyumweru umuyobozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama yari yabwiye abanyamakuru ko abatanzania bashika 15 bishe bihoreye abo barundi babagiriza kukubagura abakenyezi babo iyo bagiye kurima no gusenya mwisa kwa ryakozwe n'igipolisi nyuma y'iryo sanganya abatanzania 10 muri abo 15 bagirizwa gukora iyo mabi barafashwe hama bajanwa kuri sentare ya komine Kibondo kwishyura amakosa bagirizwa harimo kubyura imvururu no guhungabanya umutekano batumye abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta bapfa kuri uyu wa gatanu urukiko muri komine Kibondo rwakatiye igifungo cy'imyaka 15 mu gasho abatanzania batandatu basanganywe amakosa muri icyo gitero abandi bane muri abo bari bafashwe barekuwe nyuma yo kwiregura polisi muri komine Kibondo ikomeje gukora isakwa ry'abandi bantu batanu bagirizwa ko bari kumwe n'abo bamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 15 mu gasho ni mu ntumbero yo gushakisha umuti urama ibibazo by'ubusuma ubwicanyi gufata ku nguvu abakenyezi no guhungabanya umutekano byama byabaye hafi buri mwaka hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo mu bitigiri dukura kuri sentare nkuru muri komine Kibondo impunzi z'abarundi hafi 83 zifungiwe muri gereza ahitwa Nyamisibye
abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa ni benshi bagenda gufungwa kuba ngo umuntu wawe ari mu gasho umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe nta utuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye mu ruzi witwa muragaraze ngo bagaburirwe ingona sinzi rero yuko ibyo bintu mwe muba mubizi nta twahungiye nta twavuye nta twaroye
abantu turibwa abantu turicwa tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutegenda duteke ibigwanisho ugasanga tuciye dufatwa n'abajeje umutekano wa Tanzania ngo twebwe twarabajambazi ugasanga abajambazi bo nyabo so bafatwa twebwe impunzi nitwe tuko turahohoterwa mudufashije ibyo bintu mwa mukoze cyane gose
benshi mu bafunzwe bazira gusohoka inkambi badakurikije amategeko ubusuma guhungabanya umutekano ubwicanyi n'imvururu hagati yabo n'abaturanyi zama zabaye hafi minsi yose kuva muri komine Kibondo iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
uko mujyubise amakuru yereke nkino mu Rwanda mu mpera zindwi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ndetse ni y'umukino intoki basketball azokomeza hazosozerwa kandi isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda Jean-Claude Munyandinda niwe dufitiye ibindi kuri izi nkuru
mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda irakomeza igeze ku munsi wa 21 uyu munsi ku wa gatanu ikipe ya Etincelles FC yanganyije na AS Kigali ibitego 2-2 kuri Stade Umuganda i Rubavu ejo ku wa gatandatu hazaba imikino itatu Gorilla FC izahura na Rwamagana City kuri Stade Bugesera Kiyovu Sport izakina na Bugesera FC kuri Stade Muhanga naho Rutsiro FC ikazahura na Rayon Sport kuri Stade Umuganda i Rubavu ku cyumweru hazaba imikino ine kuri Stade Umuganda i Rubavu Marine FC izakina na Espoir FC Musanze FC ikazahura na APR FC kuri Stade Ubworoherane i Musanze Mukura Victory Sport izakira Gasogi United kuri Stade Huye Butare naho Police FC ikazahura na Sunrise kuri Stade Muhanga tunyeruke mu kino ino cya basketball mu mera z'iki cyumweru hateganyijwe imikino isoza ikico kibanza cya championnat Fazale mu mikino yose igomba kuba harimo umukino wa karundura ugiye gutangira mu kanya saa 3 z'ijoro mu nzi y'imikino y'ishuri rya Lycée Kigali mu Rugunga uyu mukino urahuza ikipe ya Reg Basketball Club na Patriot Basketball Club ikipe iza gutsinda irahita yicira ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat basketball mu kicico cya mbere mu makipe y'abagabo dusoreze mu mukino w'amagare ahasigaye gukinwa intera ebyiri kugira ngo isiganwa Tour du Rwanda rirangire izo ntera zisigaye ni Nyamata Kigali izakinwa ejo kuwa gatandatu hakaba n'intera ya Kigali iteganyijwe ku cyumweru abakinnyi b'abanyarwanda bakomeje kugayika kuko Eric Manizabayo na Moise Mugisha bamaze kuvamo ku rutonde rusange mu bakinnyi 65 basigaye mu isiganwa ku mwanya 65 ano wa nyuma turahasanga umunyarwanda Jean Nepo Bigirimana ukinira ikipe ya Mestage yo mu Rwanda uyu nguyu arushwa n'uwa mbere amasaha 2:25 n'amasegonda 33 yari Claude Munyandinda i Kigali
turagushimiye Jean Claude, turashimiye kandi n'abanywanyi bose radio ijwi ry'Amerika baduteze amatwi muri aya makuru. Turashimiye na engineer yadufashe mu ngabwe y'ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Nadia yadufashe kwigiranya ibiganiro. Turashimiye bagenzi banje badufashije gushira aya makuru hamwe. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe mu byanyu no mu banyu.